ngiyi nzamba
nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean Marie Ndabashinze.
Mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Martin Kering ndabadashaka kaze makuru yo kuri uyu wa 11 ruhuma umwaka wa 2018 na makuru mwateguriwe kandi mugira mushikirizwe na radio Inzamba agateka kawe. Amakuru mushaka no gukurikira kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org inguru ingingo nkuru nkuru zigiza no makuru. Leonard Nyangoma umwe mu bagwaniye demokrasi mu Burundi kuva kera ararimesha Abarundi yuko batokwihebura ngo kubera intwaro mbi nk'iya Petero Nkurunziza ngo zarabaye n'ahandi ariko zaruhiye gusenyuka zigwanjwe n'abanyagihugu. Leonard Nduwayezu umwigisha ku ishuri ritoyi rya Nyankuruzo ni muri komine Tangara mu ntara ya Ngozi arafunzwe kuva ejo kumugoroba ngo azira yuko yoba adashigikiye ihinduka ry'ibwirizwa shingiro ngo magiriza rero yuko ariko yigisha abanyagihugu ngo bazotore oya. Abantu 24 barahagaritswe mu kiringo c'indwi turangije ivyo biri mu cegeranyo ca SOS Torture tuzakutomegwa na mugenzi wacu Odasi Nimbona mu kanya inkuru imwimwe ukwayo.
Ukaba wifuza kugira icyo ushikirije twandikire kuri numero ya WhatsApp akamenyetso ko guteranya 31 638 473 244.
Abarundi ngo ntibokwihebura kubera intwaro mbi barimwo muri kino gihe irongowe na Petero Nkurunziza ngo kubera intwaro nk'izo zarabayeho n'ahandi ku isi. Ibyo bishikirizwa na Leonardo Nyangoma arongoye umugambwe CNDD akaba n'umwe mu batanguye kugwanira intwaro ya demokrasi mu Burundi. Leonardo Nyangoma araduha uturorero twahagiye haraba intwaro mbi nk'izo ariko abanyagihugu bakazihagurukira bakazisenyura.
Barabonye urutonde rw'abo banditse umudirekiteri w'ishuri umuyobozi w'ishuri atera ubwoba abarimu ngo aratera arabandika n'iminwe atatera ko n'ikigozi ngo hera aba bagararije kamwe ngo bagararije igihugu abandi birirwa barafatwa hirya n'ihino abandi bariko barahunga. Ibyo rero ni iterabwoba. Icyo nokubwira n'abarundi jewe naragwanye n'intwaro nyinshi igitugu ariko amaherezo Abarundi ntibihure izo ndwaro zirahafatika neza nta agihe abanyagihugu bamaze guhagurukira rimwe abibonye bakavyanga indwaro nk'iyo bakayiyamiriza baciye mu nzira zishoboka zose tukwirwa turadondagura nta ntwaro n'imwe yananiye abanyagihugu bahagurutse bashize hamwe kugira ngo bayigwanye. Ibyo byarabaye n'ahandi narabonye kompawuri nyina yagiye arabonye mu gihugu cya Vietnam cyagwanye n'igihugu cya mbere cya rutura mu gukomera mu by'igisoza ingwano yari amaze iminsi ariko abanyagihugu baruhiye kuyitsinda. Abanyagihugu rero ntibatsindwa aho rero ntibabone ngo bariyoreye ngo ntibabona ibibi bariko barabakorera hazogira igihe bashangashirwa bazohagurukira rimwe kandi gitandikiye kuyashika maze intwaro y'agahotoro bakayitembagaza. Icyo gituma dusaba tubuhanura hakiri kare abo batwara ubu barabonye ibitari bike n'aho babyirengagiza bakikubita agashi bakihanura maze bagasondera abanyagihugu ivyo bakabihagarika vyo guhindura ivyirizwa shingiro badafite uburenganzira bakabihagarika bakaza mu biganiro nitwabona ko rikenewe kidahinduka turashobora kuzobe ihindura ku neza ya bose ku neza y'abarundi bose b'igihugu.
Leonard Nyangoma arongera akavuga kandi yuko byo baje kubona abatwara igihugu no munsi bifata nk'uko umengo ntibabonye intwaro zindi mbi akavuga yuko amategeko atarakwiye guhonyogwa ahubwo yarakwiye gukurikizwa. N'ubunyene twumvirize Leonard Nyangoma
nk'uko abarundi bose babibona kuri mu bihe bigoye cyane mu mwaka w'2005 ibihe bigoye umutekano muke iterabwoba ukwicanyi bahura byasubira ndava n'ubutegetsi nabo kingiye umutekano abanyagihugu rero baratanyikoye uko mubizi kuri bitazi mu gitabo na kimwe mu mategeko yabo n'amategeko yabo barayarenga yo bahoye batoye kandi bayatoye babanje guhunyanga ibibashingiwe n'amasezerano yarushe bumva naco bakibanya nico basumira ibyo rero dukwaje gutereza amafaranga ari kujya mu matora wagomba ko leta iyo ari yo yose muri afurika yirondera uburyo bwo gutungira amatora yayo itabanje gusega ibyari bibi ariko yaka abanyagihugu yakenesheje bakene gutyo kandi ikabikora ku nguvu n'irindi terabwoba
dukurikira ikiyuriraho kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org kuva igihe cy'isaha 11 z'umugoroba gushika isaha 3 z'ijoro.
Leonard Ndwayezu umwigisha wo kwishuri rito rya Nyankurazo yaraye mu gasho muri komine Tangara mu ntara Ngozi akaba hogwa yuko ariko yigisha gutora oya matora jari nibwirizwa shingiro imbonera kurebe n'abajejwe intwaro nibo bamufunze nkuko tubishikirizwa n'umwe mu banyagihugu yabibonye akaba atubwira ingene byagenze tumwumviritse
mwigisha kwishuri rito rya Nyankurazo muri komine Tangara mu ntara ya Ngozi aho yagiye abona ku munsi wa gatandatu mu gatondo gahita tujya 10 z'ukwezi kwa kabiri imbonera kure izwi ku izina rya Mbonyimpa Pacifique umukuru w'umutumba yitwa Mpendubwenge Senisaras Odansi umunyagacimbiri bamusanga kubugiwe bamwagiriza ko amaze iminsi yigisha gutora oya ubwo nyine baciye bamujyana kwa shifudo zone yitwa Minani aho yamuruhukanirije mu gasho ka zone gasezegwa mu masaha y'indwi z'umuhingamo niho musitanteri wa komine Tangara ahejeje gutanga inama aho nyine muri zone gasezegwa yaciye amukura amujyana kumufungira mu gasho ka komine Tangara aho niho ubundi wa Yezu Lehoporo yamaraye ijoro rimwe afungiwe gushika no mu wose ntibaramurengutse kugira bamwemeze neza ibyo amabwiriza hari icyo cyane ngo nawe ashobore kwiregura
abantu 11 harimo umwe yababaye cyane niwe baraye bakomerekeye mu gitero cha grenade yarayitewe aho bita muri Checheni ni muri zone ya Musanga yindi grenade nayo yaratewe ejo isaza 3 nyene ni muri Kanyosha amakuru dukura muri iyo zone akatumenyesha uko ibyo nonekaye n'ubu bitaramenyekana kubwa anshere niko yagize arongoye umuhari iteka wishinze guharanira agateka ka kiremwa muntu mu Burundi n'ivyo bitero biguma byiyongera bikogwa ngo biva kubigwanisha bicira umuriro bikiri mu banyagihugu na cyane cyane mu gwaruka gwibonera kure rwabihawe n'ubutegetsi agasaba nyabu na leta gukora ibishoboka kugira ngo ivyo bigwanisho babikure mu banyagihugu twumvirize anshere niko yagize arongoye umuhari iteka
misi hasi yo kwibonekeza ubwicanyi n'ibitero by'amagrenade mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara zindi ivyo bitero bigahitana abarundi abanywanyi b'imiryango itandukanye aha twotanga akarorero nk'itero cabaye ku Musaga aho cahitanye abanywanyi b'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD umucamutsi bivuga ko igitero cabaye ca grenade zoba bijanye n'injyana ije n'amatongo ishyirahamwe ry'iteka ryibaza ko ari inkuru ikizimbi y'ibigwanisho biri mu banyagihugu leta nayo ihari ikaba atashaka ishyiramo kugira ngo ihagarike ubwo bwicanyi ni ko izo bigwanisho mu banyagihugu na cyane cyane ko ivuga ko yoba ariyo yabitanze mu gwaruka mbonera kure ishyirahamwe ry'iteka ryasubiye guhamagara leta y'u Burundi ko yo kwikubita agashyi igahagarika ubwo bwicanyi igakurize ibigwanisho mu banyagihugu zibabereye birakora ibara cyangwa igiteka rirahamagariye n'ibihugu byo mu karere byo muri Union Africaine na Sonzi ko botabara abarundi barusha nirwo baricwa atacanira kuko ejo siheza turavye ingene bintu biriko biragenda muri bino bihe mugambo uriko butegetse uriko wiruka wigisha mwango ko abantu bokumva umugambi wayo guhindura bizashingira aho umuntu wese adashyigikiye umugambi afatwa ko ari uwo kwica.
Turangirize ano makuru kuri no nkuru ivugwa na SS Torture, abantu 24 bakaba barahagaritswe mu kiringo c'indwi irangiye mu cegeranyo ca SS Torture rero gisohoka buri ndwi. Cegeranyo kiravuga kandi ko abari mu migambi itavuga rumwe n'ubutegetsi bariko barahohoterwa cyane, nayo abigisha bo mu ntara ya Rutana bakaba bidoga bavuga ko basabwa amafaranga yo guterera amatora mu gihe bizwi yuko bakatwa yandi buri kwezi ku mishahara yabo. Ibiri muri ico cegeranyo katubibaze mugenzi wacu Odas Nimbona.
Ico cegeranyo kigaruka kubaborejwe igufa, abo nabo harimo Jonathan Nzobonimpa wo ku musozi Buhayira commune Mugwi mu ntara ya Cibitoki. Uwo munywanyi w'umugambwe FNL ya Gatundwasa yahohotewe ku genekerezo rya gatandatu kuno kwezi n'abantu bamutegereye, bivugwa ko ari mbonerakure kuri iryo genekerezo nyine mu ntara ya Ruyigi ku musozi Nyamigina commune Kinyinya. Umuntu atashoboye kumenyekana yarahohotewe n'ugwaruka rurongowe n'uwitwa Petero Nzigo, umukuru w'umutumba Jean-Pierre Mushengezi wo muri commune Ntega mu ntara ya Kirundo, akaba n'umunywanyi w'umugambwe FNL ishami rya Angatorwasa, yaranyurujwe ku igenekerezo rya gatandatu. Ababibonye bakavuga ko abamunyuruje batumwe n'urongoye umugambwe CNDD-FDD muri commune Ntega Jean-Marie Mugumyankiko. Icyo cegeranyo kiravuga ko abo bose bahohotewe bagirizwa kwigisha gutora oya. Igenekerezo rya ndwi kuno kwezi grenade yaratewe ku rugo rwa Jonas Hakizimana ku musozi munini commune n'intara ya Bururi. Mu bateye iyo grenade nta washoboye kumenyekana. Kuri iryo genekerezo nyene iyindi grenade yaratewe muri commune n'intara ya Kirundo ikomeretsa Federico Ndayisaba asanzwe ari mu ntwaro ku rwego rwa zone. Icyo gihe abantu batatu mu batavuga rumwe na leta bakaba baciye bafatwa inyuma y'amasaha makeya. SOS Torture iragaruka kandi kuri Beda Nyandwi, buramatari w'intara ya Rutana n'umushoferi wiwe bahohotewe n'ugwaruka rw'imbonerakure ku igenekerezo rya gatatu kuno kwezi. Ku magenekerezo ya gatatu na kane kuno kwezi kwa Ruhuma, abantu 15 barahagaritswe muri commune Makamba mu gihe bagira buriri modokari ibajana mu ntara ya Cibitoke gupagasa. Ikindi kivugwa muri ico cegeranyo n'amafaranga yakwa abigisha bo mu ntara ya Rutana, abajejwe indero muri iyo ntara bakavuga ko arayo guterera amatora amafaranga ari hagati y'3,000 n'10,000 inyuma yayo batanga buri kwezi ku mishahara yabo. Kuvyerekeye abahagaritswe, SOS Torture idondagura Tedingirimana wo kumusaga mu gisagara cha Bujumbura, imisoro ibiri yahagaritswe muri commune Buganda mu ntara ya Cibitoki, Leonidas barantandikiye wo muri commune Kibago mu ntara ya Makamba, Philbert Ninganza hamwe na mugenzi we abanyeshuri bo muri kaminuza bahagaritswe muri zone Nyagasasa muri commune Mugamba mu ntara ya Bururi, hamwe rero na Jean-Claude Nshimirimana umunyamakuru wa radio Isanganiro akorera mu ntara ya Ruyigi, yabujijwe na buramatari w'iyo ntara gusubira gutanga amakuru avugwa mu ntara arongoye.
Arakoze mugenzi wacu Odas Nimbona, ni koko iyo nkuru rero duciye turangiriza ko ano makuru twari twabateguriye. Turashimiye mwebwe mwese mwari muduteze amatwi, turashimiye Martin Kelly yatumye amajwi abashikira, muze kugira umunsi mwiza.